hapa ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe incuti nemwe bagenzi mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa kane, itariki 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2017, muri studio indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni umunsi wa kane, ni wa mwanya w'Ijwi rya Amerika bashikiriza ikiganiro muri Sanga, aho tuganira ku bibazo bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Tugiye kongera kwihweza ibiganiro byahuje Abarundi iyarusha ikiringo kirenga imisi 10 muri uku kwezi kwa 12. Ni mu gihe atamasezerano canke urwandiko ntabanduka vyayavuyemwo. Turihweza uko bamwe mu Barundi baba mu mahanga bitavye ivyo biganiro babonye vyari bimeze, nico bacaratumye ubwo rwandiko ntabanduka rutaboneka canke rudashirwa ku rukomo. Turihweza kandi ico abo Barundi babona co bandanya gukogwa kugira Abarundi mu gihugu hagati babe mu mahoro n'umutekano nk'uko bavyifuza. Kaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Inimero yacu nk'uko bisanzwe ni 1-202-441-93-1. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nkuko twababwiye muri studio indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Ku munsi wa kane tuganira n'amashirahamwe n'abatumire batandukanye ku bibazo by'igihugu n'ubuzima bwa misi yose. Tugiye kongera kwihweza ibijyanye n'ibiganiro biheruka kuba iyarusha. Umuhuza yatangaje ko atamasezerano yatowe ko umukono mu biganiro bihuza Abarundi ku itariki 8 z'uku kwezi kwa 12 yashize ahabona urwandiko rumwe rurimwo ibyashikirijwe byose, harimo ibyo abanyepolitiki batumvikanye ko bitari bike. Uno munsi twatumiye Abarundi baba mu mahanga, umurundi kazi yaba mu mahanga akurikirana hafi ibibazo vya politike mu gihugu, akaba kandi yaritavye ibiganiro yarusha kugira ngo atubwire uko vyari bimeze, nico bacaratumye ugo rwandiko ntabanduka rutaboneka muri aya masezerano. Turihweza kandi ico abona cokogwa kugira ngo Abarundi bashobore kuronka amahoro nkuko bavyifuza. Ariko mbere yaho dutega amatwi mugenzi wacu Pia Kavana, niyo nkuru yari yarusha Murantunga yari yashikirije inkuru icyo gihe amasezerano aja kurangira. Tumutega amatwi Pia Kavana, niyo nkuru.
Urwandiko rwashyizwe habona n'umuhuza wa matati y'Abarundi Benjamin Mukapa, yarutangiye mu nama ya bose yamaze iminota 25 kuri uyu wa kane. Mu ijambo ryiwe yashekereje ko ababajwe no kubona intumbero yiwe yari yiteze idashetswe ko nabo banyepolitike b'Abarundi. Yemeje ko yari yiteze ko bayaga maze bagahuriza ku kintu kizima cyo tuma amahoro agaruka mu Burundi. yatangaje ko atamasezerano ahari abanyepolitike bazotera ko umukono kubera uruhande rwose rwagumye wikwegera ko muri ugo rwandiko rwa Mukapa abanyepolitike hari ibyo batumvikana ko ntibumvikana ku byerekeye ihinduka ry'ibwirizwa shingiro gusa umuhuza avuga ko ari ngombwa ko babihuriza ko vuba berekane kandi ko batumvikana ku byerekeye guharura no gufungura abafungiwe ibya politike kuva mu mwaka w'2015 ikindi batumvikana ko nicerekeye gukuraho imitayi mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta abanyepolitike ntibumvikana kandi ko hobaho ikigongwe c'ikivunga ikindi batumvikana ko no kwaka ibigwanisha abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka n'imigwi y'abagwanyi yafashe ibigwanisho ntibumvikana no kuvyerekeye kubahiriza amategeko y'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro harimo no kugira imyerekano amanama no gushinga amashyirahamwe yigenga abo banyepolitike ntibumvikana no kucerekeye guhindura amategeko amwe amwe mu nama nshinga amateka kugira ngo ntihagire amategeko yego ubuzima bw'igihugu atogwa n'abari mu mugambwe ufise abashinga amateka benshi ikibazo cy'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano naco ntibagihuriza ko ntibumvikana no kuvyerekeye ibiganiro byo bahagati ya leta n'imigwi yafashe ibigwanisho hamwe n'ivyerekeye ingene hoshigwaho icuka ciza ca politike ikindi cabonetse ko batumvikana ko n'ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane abanyepolitike bakomeye iruhande y'ivyo batumvikana ko umuhoza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abo banyepolitike bashoboye guhuriza ko icambere nuko bemera kandi bizera umuhuza no mufasha wiwe barahuriza kandi ko amasezerano yarusha yo mu mwaka w'2022 ari umushinge w'amahoro umutekano n'iterambere bemera bose ko impari zihari ari za politike kandi ko zibwirizwa gutorega umuti wa politike ikene nuko amagume ahari yatanguye mu mwaka w'2022 2015 yagize ingaruka mbi ku buzima bwose bw'igihugu barahuriza ko hakwiye kuvaho umugenzo wo kudahana ivyaha mu Burundi ko hakwiye guhagarikwa amajambo abivugwa nko yava hose ikene nuko bumvikana ko hojaho urupapuro rw'inzira rutegura amatora meza yo mu mwaka w'2022 amatora atekanye yitabwiye kandi yizewe na bose akaba mu muco baremeranya kandi kukubahiriza agateka kazi na muntu gukomeza imigambwe no kunga yacitsemwo amashami gukomeza intwaro rusangi hamwe na demokarasi barahuriza hamwe ko akwiye gusubira kunagurwa imigenderanire myiza hagati y'Burundi n'amakungu hame rero no gushiraho umugambo utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo ubwo rwandiko rw'impapuro indwi mu congereza kwace ruhabwa abanyepolitike abasekwira amashami yigenga hamwe na mashengero kugira ngo barabe ko hari ico kongerwa ko Mukapa yatangaje ko atabiganiro negotiation vyabaye ahubwo ko cari kiyago dialogue kugira ngo abatumwe bose babone kumwe ibihanze igihugu n'inyishu vyotoregwa bitekanwe ko urwandiko rwa nyuma ruboneka kuri uyu wa gatano umuhuza avuga ko azoca arorungikira umuhuza mukuru ari we perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu vy'akareka Afrika y'ubuseruko mu Burundi burimwo yemeje kwabo aribo bazofata intumbero ya nyuma vyari bitekanwe ko hazoza n'abakuru b'ivyo bihugu kuri uyu wa gatano umunsi wa nyuma w'ibiganiro ariko amakuru dufise nuko basivye kuko atamasezerano azotera ku mukono vye Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
urakoze cyane Pia Clavier Niyonkuru ko rero niko vyagenze yarusha twatumye rero tugiye kwihweza uko bamwe mu barundi baba mu mahanga bitavye ibyo biganiro babonye byari bimeze nico bacaratumye ata rwandiko rushigwa ko igikumu muri ayo masezerano twatumye Pascazi Minani umwanditsi w'umurundi kazi aba muri Canada yanditse igitabo cyiswe Femme en Politique au Burundi akaba kandi ariko arakurikirana ivyigwa byo kuronka urupapuro rw'umutsindo rwa doctorat mu bijyanye na politique Pascazi Minani ndaguha ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze amahoro
murahora komeye
yego namwe
byiza Pascazi mwotanguka tubwira iyarusha wari kumwe n'irihesha hamwe witavye mu gwego rw'abantu baba mu mahanga gusa
je nitavye ishira hamwe girwa Forum National des Femmes ndiyo rya yantumiye sinagiye nkuserukiye abarundi kazi baba hanze nagiye ntumiwe nk'umurundi kazi aba hanze ntumirwa na Forum National des Femmes.
O tubwira icyo wari witeze ko gishobora kuba canke kuva yarusha muri biganiro byari bihuje abarundi.
Je nari niteze yuko nkurikije uko nabonye participation yagenze muri mu 2016 kwari divisé hama n'ama point kwa diskita yari menshi yaratandukanye muri 2017 nize yuko tuzoba tumaze gushika kure tumaze ku mwanya wo kwiyumvira umwanya wo gutsinda ishavu umwanya wo kugerageza kwiyumvira kubyo abandi baba baravuze kugira ngo dutegere umubabaro wabo canke dutegere kubera iki bashavuye hama tugende ubu muri 2017 tuvuga tuti tugiye kumvikana tugire kuco dushikanaho kugira ngo mu 2018 tuzabandanye tuvuga akazoza k'igihugu akahize twagashize ku ruhande mugabo siko byagenze.
Nuri ugishika iyarusha ku ihoteli ubonana n'abanyepolitike abava amashyirahamwe atandukanye nk'uko uvuze ko wari wifuze ko benshi baba baratsinze ishavu wabona baganira gute wabona bari bameze gute nk'umuntu yaravuye mu mahanga ataravuye mu Burundi wabibona gute?
Afite ikintu kintangaza cyangwa kinezeza navuga nuko tutari muri sare yaho tuvuga iby'igihugu turi muri corridor turi muri restaurant ko turafungura turi hanze tuganira twese dutera inkuru tugatwenga urumva je ngishika nakiriwe n'abakenyezi bari mu migambwe nari narabonye muri 2016 urumva twari tuzinanye ku masura tugaganira tuti hey, waje ti nawe waje urumva tuganira tutaje muri kadri imwe kandi tugahuza tugatera inkuru tugatwenga biza gupfa hageze ko duterera maide yacu ibyiyumviro aho niho duca dutandukana ariko tutari muri sare ngo dukore ku byiyumviro by'igihugu turiko turafungura nka jewe a chaque fois igihe cyose nafungura najya gusangira n'abantu sate bari mu mugambwe sate abakenyezi bagize imigambwe yabo sata abakozi bo muri Union Européenne cyane abakozi bo muri groupe ya Mukapa naho nza gusangira n'abantu batandukanye kandi bose twaraheza tugatwenga urumva byose biza gupfa hageze ko dushira ku rwandiko iziyumvira twiyumvira ku Burundi.
Icyo wabona batandukanye ko cyane gose wabona umengo ikini ntabanduka ntigishoboka cyari nk'ikihe cyanke bibiri woba warabonye wabona umengo kuri iki kintu ntibashobora kumvikana.
Ibintu nabonye ni bibiri ikintu kimwe ni ingene twumva umutekano. Bamwe baravuga bati umutekano waragarutse mu Burundi abari hanze ni mutahe ni muze mwegere abanyagihugu mushaka kugira kampanye elektorale nk'abari mu migambwe muze mwegere abagumya banga banyu kugira ngo mutangure mubiyegereze kugira ngo mutegure amatora nabandi nabakavuga bati oya umutekano ntuhari ku kintu cy'umutekano ntitugihuriza ko bamwe bavuga bati abarundi barajya bakaryama abarundi barajya kubuze abandi barajya ku mashuri abandi nabo bati hoyaye hari abarundi babandanya babura ababo hari abarundi babandanya bafungwa hari abana bagifunzwe kuva muri 2015 urumva ikintu cy'umutekano amagurupe menshi ntagihurira navuga yuko ari amagurupe abiri atagihurizaho abavuga bati umutekano waragarutse n'abandi bavuga ati umutekano ntiwagarutse hama ikindi nacyo batumvikanaho abari mu migambwe ni itegurwa ry'amatora 2020 hari abavuga bati nimuze mwegere abagumyabanga banyu nimuze mugire kampanye elektorale n'abandi nabo bakavuga bati hoya twebwe dukeneye yuko nituza guverinema iduha sekirite spesiyali yuko tuba proteje hari nabo nigeze kumva barimo baravuga yuko bakeneye abazacungera umutekano wabo bavuye hanze atari igipolisi cyangwa igisoda cy'u Burundi kizobacunga urumva rero kuri icyo kintu ntibakihuriza ko
nk'abari mu mahanga nko muri Canada tuvuge aho uba abo gendera bobo bipfuza ko iyarusha hava mwiki ahanini ku kuri diaspora iri muri Canada tuvuge abenshi babona ko hava mwiki cyangwa bipfuza ko hava mwiki
Sishobora kuvuga ku izina rya diaspora yo muri Canada kuko no muri Canada turi divisé en fait muri Canada turi divisé guhera 2015 harabari bashigikiye coup d'état hari nabandi twarwanyije coup d'état naje ndimo kuko nize yuko ubutegetsi muri demokrasi bugomba kuva mu maboko y'abanyagihugu bugomba kuva muri coup d'état urumva rero kubw'icyo kibazo cy'ukuntu muri Canada turi divisé sishobora kwipermeta kuvuga ku izina rya diaspora y'abari muri Canada nabo kuri bamwe tuganira abo tugira ama échange hafi kila munsi twiyumvira yuko twagombye gushika aho twiyumvira kazoza k'igihugu tukiyumvira tuti ni gute amatora agomba gutegurwa umunyagihugu akaba ari wagira ijambo rya nyuma mugaba ayo matora agategurwa hariho umutekano wa kira murundi wese nta murundi arabwa nabi nta murundi arabwa igitsure kubera adasangiye umugambwe n'uwundi bikamera nko ngaha muri Canada no ngaha iwanyu muri etazi minuko umuntu mamudahuje umugambwe mamudahuje ibyiyumviro politiki mugabo ntibituma mubabansi muguma muri abagenzi muguma musangira muguma mukora na yandi activity hamwe urumva twe twiyumviraga yuko abarundi twagombye kugera kuri iyo ntambwe yo kutabona yuko kudahuza ibyiyumviro politiki bisigura kubabansi kiyumvire cyo kumva yuko kuba tudahuza ibyiyumviro politiki ntibivuga yuko umutekano wawe utagombye kuba hasire donc umurundi wese peu importe iziyumviro politiki afise yumve ko ari mu Burundi afise umutekano kandi afite uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro byiwe ababanyi abanywanyi b'umugambwe wiwe nta kimwe abaye urumva umutekano ku Barundi bose importe orientation politique.
Turaza kugaruka ku bindi bibazo by'uko nk'umuntu aba mu mahanga yagiye mu biganiro yarusha wabonye ibintu byifashe nuko n'intererano yawe cyane cyane ko ukurikiranira hafi politique y'igihugu ukaba waranditse n'igitabo kuri politique cyane cyane y'abakenyezi y'uruhara rw'abakenyezi muri politique. Reka tuje ku murongo duhe akaryo abanyonyi biradishwe rya Amerika nabo nyine batangure bashikirize ibibazo n'ivyiyumviro. Duhere kuri Celestin. Wiwe neza Celestin. Urahura komeye. Ariko numva uri kure cyane duzijwe wegere telefone neza.
Okay, hanyuma. Nagomba kugira ikintu cy'ikigega cyane kuba mukomere ariko ishobora kuba kijyanye n'ingene iyo mitegurire yahuriye
Celestin uri kure cyane ntitwumva
halo
duzijwe vugira kuri telefone neza
yego hari imigwi mukomere ikora kuga ijyanye n'uko bamwe bavuga bahurira yarushya bakavuga yuko umutekano uhari hakaba n'undi mugu bavuga yuko atamutekano uriho nicyo nagomba kugira ndabikubwira kuvuga nka mu Burundi uko bimeze byo niho ndi iyo umaze kuba ibyumviro byawe udashyigikiye leta ihari halo
nitakumva
ego muri cyo gihe wowe umutekano wawe neza ngo worohewe ni kuvuga abashyigikiye leta barorohewe abatashyigikiye ntiborohewe ego nuko niko bintu nikoreze mbwe bimeze niba bavugisha ukuri ibintu bayivuga uko biri niko bimeze ngaha bagomba yuko uwo ari we wese abashyigikiye iyi leta ihari ko biri ngaha mu Burundi
Celestin none ko tuzi ko hariyo imigambwe itandukanye mu Burundi kandi abanywanyi baho bariho bobo nabo nyene umutekano wabo ntukingiwe ni ukuvuga yuko atabandi bantu mu gihugu batari abasende DFDD bari ku butegetsi batekanye nicyo ushaka kuvuga
abo bariho bari mu yindi migambwe bariho bari mu Burundi ariko bishira hejuru bari nyegeje turi nyegeje muri Uganda
iyo uvuze kwinyegeza ni mu byiyumviro cyangwa kutava mu mazu bimeze gute
mu mutiyumvira no kuvuga urenga umenyekana uwo munsi ndabizi ufite kibazo. Yego.
Uherereye he Gasalesta?
Ta?
Uherereye mu yihe ntara y'igihugu?
Yego.
Igitega yindi migambwe urumva ntimutekanye cyane nkuko mubyifuza.
Oya cyane cyane nuko turonka nawe tuvuganira n'ibikunda n'ibishoboka.
Urakoze cyane Celeste. Katubandanye turabe twumva ibyumviro ni bibazo by'abandi. Tubandanyirize kuri Etienne. Etienne wiriwe neza?
Niwe.
Uduhamagaye bihe ga Etienne?
Makamba.
Makamba. Mu bumanuko bw'igihugu byifashe gute kibazo cyangwa icyumviro?
Era icyumviro cy'ikirere. Yese kuri ya pose abantu badasangiye icyumviro n'umuga kuri kubutege. Agerageza ufashwa na stress. Nuko nyene urumva wewe amatora nakumenyana neza ugihe mudasangiye icyumviro n'abari kubutege. Utasangiye icyumviro n'ubutege turabwa nabi rwose.
Wewe duha karoro bivuze ati bafatwa nabi nk'iyo muri mu kibano bimeze gute we yahura.
Aho ndi. Akarorero wewe barashobora kuba bakubuzi neza kutari mu mugambi. Rero wewe barashobora kubona muhaye muravugana n'abantu ahantu muteramiye hano. Ese binyumvira yuko mugomba kugira batera. Anda tari bwe bakakwishyira nabi. Ubuze wakwa no kugutwara no mugasho mbere bamwe bamwe barasize kandi ngo nuzi.
Urakoze cyane. Reka tubandanye twakiri na Emmanuel. Emmanuel waho urakomeye. Halo Emmanuel.
Halo.
Halo. Egera telefone. Ariko ndumva uracyari kure gato. Dodze ijwi.
Ego. Ndane nagomba ntabure gutwenga abantu bagiye harusha bakaza atatu bazagiye. Ntabwo iki cyo ko ari iduka igiye guhinduka ari cyabwaga ibiganiro n'ibyanyuma. Abo tutasanga nta kintu na kimwe bazanye sema kuri katika kwenda nk'uko ntibashoboke bamaramare. Rero mu mutamu ufite yadi abo nase nga mu rundi tubakimaze kuhagera. Natukerera abagiyeema n'ibyumvire ku gihugu nari kubaza uwo mutamu sizi yuko ari ku ruhande rwa opozi yuko ari ku ruhande rwa leta tubasa dore pesha aba bagiye bari kugenda wabasanze baharonze cyangwa bari babyibushe kuko na hari ibihano byinshi Burundi byafatiwe ngo nabo bategetsi hari icyo byiba byarabakoze hari undi Brinda ndetse mbere cya politike rimwe
Emmanuel telefone yawe iziragorana gato ariko ngerageje kumva neza ikibazo cyawe wabagiye niba abategetsi bari bagiye bava mu mahanga cyangwa bava mu gihugu niba bari bagiye basa neza subiramo neza ariko kibazo kiragoye kumva kuri telefone ntibirumvikana.
Ariko mbaza kubera urabona baradufatiye abazungu
ibihano
amafaranga bahora baduha urabona ko bayaprotege ubuzi kuba biboneka kubona ibyo bihano byaragize epasi aho bagiye turiye.
Biragoye kukumvura dutunga Emmanuel kumbure turasaba tukurondere ku wundi murongo ndumva birashobora kuza gucamwa neza kurusha kuko biragoye kumva ikibazo cawe. Urakoze cyane. Reka tugaruke ku mutumire Pascal Ziminani. Ngerageje kumva neza ikibazo cha Emmanuel yashatse kumenya impact ingaruka ibihano Uburundi bwagiriwe ko uruhara ibyo bihano byoshobora kuba byaragiriye ku banyepolitike mubona hari ico byabagize amabandi Celestin Etienne bari bavuze kubijanye n'umutekano wabo kuko batari kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bo babona yuko umutekano wabo udacungerewe bikwiye cyanke utameze neza.
Ego ndahera kuri Celestin w'Igitega yakwavuga yuko abadashigikiye umugambwe CNDD-FDD umutekano wabo ameze neza ama icyo kintu Etienne nawe yagisubiyeho aba imakamba avuga yuko abantu bahura bahura muri groupe batayi muri CNDD yuko umutekano wabo utabumeze neza nabo zinagombye kuvuga yuko ibyo biri mu byatumye duhaguruka tukaja kuganira kuko namba hari abantu bumva ko nta mutekano hari mu gihugu abandi bakabyumva urumva ko hari ingorane urumva niyo mpamvu twagombye kugira ngo tuganire twumvikane tuti ni gute umurundi n'umurundi kazi ahari hose mu Burundi agomba kumva yuko afite umutekano urumva ibiri mu byatumye duhaguruka kugira ngo tuje kuganira ama rero kumva yuko abahura babatera canke bakababuza guhura nibaza yuko iyo iri mu ngorane ya kahise ku Burundi kuko kahise ku Burundi ni kahise kakajagari ni kahise kimipango mibi ni kahise gidufise kahise keza icyo kintu nibaza yuko cyama cyadukurikiranye kigatuma tutagira confiance ku bandi kuko bawiyumvirutse bahuye bari kubapanga bibi bahuye kete tiba kubategura indi kudeta cyane bahuye kete tiba sindi mipango mibi bari kubarategura nibaza ko ico ni ikintu kizahera tumaze kumva yuko uburundi ruga twese twese tumaze gushikaho twumva ko tutagomba guhura kugira ngo tugire mipango mibi yo kugambanira igihugu ahubwo tugahura kugira ngo tugire mipango yo kuraba ukuntu twateza imbere igihugu cyatubyaye mugabo umutekano abarundi bose bagomba kugira umutekano kuko nta murundi akeneye umutekano n'undi murundi adakeneye umutekano
kuri cyo nyene ariko wari wabuze kandi ko abo wabonye arusha bava mu migwi itandukanye mu migambwe itandukanye uko babona barasangira bagatera inkuru bagatwenga bakanezerwa kandi bicaranye bafise ibyumviro bitandukanye navyo nyene niyo aba uhora uja mu Burundi uhora ubibona yuko abari mu migambwe itandukanye bashobora kwicarana bakaganira bagatwenga bakanezerwa
nosema ko batangira bakanezerwa ahubwo baraja no ngaho bagasangira n'akayeri gushika naho ubona yuko nta wishisha uwundi ni naho nagomba gushika je ubwanje naregereye madame Alice Nzomukunda hama ndamushimira ukuntu yatashe mu Burundi ndamubaza nti mu Burundi ni gute urumva nagomba numve namba kuva aho yatahiye mu Burundi kumutekano wiwe ntawe yaba afise kubera yarahungutse mbariye yuko ari sawa hama ndi umuntu nkunda kuganira n'abantu batandukanye nagiye no kuganira na n'umukuru w'igihugu wa kera Sylvestre Ntibantunganye nawe namubajije ko nyene kuko murazi ko nawe yamye hanze hamara ataha nawe naramubaze nti mu Burundi ni amahoro yambwiye ati ni amahoro dufite utugorane ngaha no ngaha mugabo sava en general urumva rero je nibaza yuko abo bapolitisiye bo hejuru bari bari hanze y'igihugu bakaba baratashe bunga bakaba bivugira yuko umutekano wabo ntanze akarorero kababiri nashoboye kuganira nabo amaso ku yandi bakaba baratashe bakumva ko umutekano wabo ari sawa je nibaza yuko tubandanyije tuvuga ko nta mutekano uhari tuba turimo turatera ubwoba n'abandi bapolitisi bahunze bari hanze nibaza yuko nabo bagombye kugira ubutwari nk'ubwo Alice Nzomukunda yagize nk'ubwo Sylvestre Ntibantunganya yagize bagataha kugira ngo ubuga bagende babyibonere n'amaso hama nabo bazabwira abandi ati natwe turabayeho namwe nimuzi twubake igihugu hamwe
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga umutumire wacu ni Pascazi Minani umwanditsi w'umurundikazi aba muri Canada yanditse igitabo cyiswe Femme en Politique au Burundi akaba kandi ariko arakurikirana ivyigwa vyo kuronka urupapuro rw'umutsindugwa Dr. Hamubijanye na politike ari kandi no mu barundikazi baba mu mahanga bitavye ibiganiro yarusha yariboneye uko vyari bimeze tubazo twari duhari nico bacaratumye atamasezerano canke atagwandiko ntabanduka gwavuye muri ivyo biganiro turabandanye kandi twakira n'abanywanyi biradijwe rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro tubandanye twakiri witwa François urahura komeye
Ndenda komeye.
Tuba ku ijambo.
Amara iyo kuri radio ya America.
Turaho turashima. Naam.
Nafisa watu mezeneza.
Duhama gayuri hiyo.
Ambo na kazuwa kamezeneza.
Ahoni hehe mjihugu.
Nikitega kumutima vitanya butuuzi.
Na honda hazineza nyabutuuzi. Kibazo changi chiumviyo.
Jena shangu kanga chiumviyo na gawo manenda mtu mtumi.
Na kumu.
Mahoro.
Na mahoro chari.
Na mahoro.
Jecha amena shaku fuga nchereke umono wali nigitaka ya pita yuko kari mga mgele nefidete nguwa tafuga wa tana mahoro nguwa sisi na wanze na mkevure tukige kututura fuga nezu kia kucha chifugi chafuza isho idufashi hape ahonge zama alfutu wanyene zona wanji angora ni kabisa na yani nchuka kihari tuwanye meza kusa haya wano yuma gombe kukori na ama nukuri menyesha inwaro niko ama teke kabibuka
aliko kuichara mga sangira kayoga na bagenzi wawe changa gafana muri mumugamgo wanyu tari ukubitegezi na kiwazi
ahogo mwono fini kiesi ndi kwa yawama inga kateweche kiwa takwe kateweche alashika kuri praje alashika ano kuri praje alawe alu zaku batu kuichai alata utubiru awoya wanyangu kamitandu ka na kwa ingine tiko tulagani ila tutegura na angola ni mewara kitu tawaleweche awarundi tu na tulateka ni tuwa njine halimachena kumaku vuga ni chereki ivikani Jewe waki jenda hali angabu zeki ivikani ya tukaya duke meye sivya warundi haugi ivikani yo ni vya wakati ya warundi ina wadu koloniti
utigute
mwane
utigute ni hagati ya warundi ni nababa koronije kuri wewe kibazo gihagadehe
kuri wewe ndabona neza yuko ndabona neza kwinkweze y'ibyo bintu byose biri mu Burundi nokuri nje ndabona ko biva ku bantu badukoronije baraduteranije bamwe babagira ngo bagerwe gutwara abandi babagira barebare abandi bapima amazuru abandi nukumuka na haki na kima tatu koreo kia tuchane mnizo nga ruka lero tuliko pila wa mungu
haruhara barundi vo njine vo wafise ga François vo tutarinze kubita kubandi abarundi wafise
abarundi ndivo abarundi ndivo ura kurele rumbo ndivo wachako haramu wachako haramu wachi yeku kukira ngo wasambura wandi barundi vene wawo harungo wa mungu yikore chukia hawa Jewe ni yamu diko vigana vya kuchana cha reni tete, ahugu kwa kuchana reni tete nuko na kama na watete wote na wengine ni wanyaruke washiki wuloni tukite kuri la matoa, koko wanya umo afisi jambo, na mnyagi huko iche umatoa gusa na hand murakoti.
Murakoti chani François, lika tuwa kienui tuwa Pascal urahura kome, Oscar ulanhunga pana Pascal, Oscar wewe nini?
Kwa hivyo ndabumva
Duga kujambo
Ego ne Najere kucho kigani Jukuri shifutinya kamisi Mujo mkure Hariko nikonda la hagati ya Chumburundi, changide barundi Ine ringe na huwa vuga ngo Kuzewadi koroni jejesi na ujumbi Kananawo chane kuko Alarundi na monsi vensi vari Jue warafutuge enge Alati changi afutinya kamisi Bara huo nijagiri wa huko Vyagiri kulikirana haba mukubeshanya hagati yacu cyangwa hagati y'abandi koronije ikuri nyene je bamenga abarundi bari bakwiye kuraba icyo bakwiye kumarira abanyagihugu abatwara abanyepolitike umwe wese akwega ashiriwe iyo umwe wese arondera inyungu z'ubwacyo kiwe naho bagenda ngo bagiye kuganira haba mu makungu cyangwa mu gihugu ibindi bindi na nicyo byo kuduhendahenda umwe afite inyungu ziwe zidashyizwe ko ntabwo bahuriza ku kintu kimwe ngo batumvikane ko kuganira cyo numva boje hamwe bakaganira uko kuganira ntagaruko kurinda kujya hiyo cyane kure cyane ibyabaye byarabaye ibitabaye nabyo turabirindiriye bakajya hamwe tugategera amatora hama ibyo byo kugira uyu bamwe bashaka gushaka kwizinga abandi kuzina inyungu bakabihagarika kuko ni bya bindi nyene umwe akubwira ngo ndemeye mu nyuma zasubira inyuma akongera akaza kwikorera ibyo wiwe bya bindi ibyo
ndaza kuhaka ryo umutumire nawe nyina gicya bivuze ko ariko mbere yaho Oscar uwavuze kubijanye no nkukuvuze ukwicara bakavuga n'ukuri iyarusha baragiye yo baricaranye ikibazo wewe nkukuvuga n'ukuri niki he kintu abarundi ubona batari ko barabwizanya ukuri nko muri kahise wewe kuri wewe ubona bo dudurira ko bakavuga kikabafasha kugutera intambwe imbere
nikuri ikintu niko ndakiraba hari ibintu bibagifukafuka cyane mere ibintu bya mu Burundi biko byisunga mbega hatwara bande cyane hatwaye bande bari bakwiye kuvuga n'ukuri hakareka uguhishirira hama ibyo byahera n'ibyo bintu byo kujya zarushya n'ahandi ibyo yari bigisubira bagatora umuti uno munsi umuntu arajya ngo yajye yibafatubwira yuko azo dukorera ibicanye biriya aciyamamaza tukabashyigikira tukabatora ariko bahageze rimwe rimwe uzubona menga nta muntu ashaka kuba yorekura hama kubikora rero nibyo bintu ndemo n'ahanini niko bituma menga Burundi buracyazingamye kuko mwafashe cyangwa kwafikira ngo hagire nko mu ndi yiwe biza rero bo byandukuri kahise turayizi ariko n'ubu yabaga mu mutwe barakwiye kuyishingira ko cyangwa bagaraba bagasubira kuyaga bagahuza bakareka kuza barahenda amakongo ngo tubona ngo byagenze uko ariko ibiganiro nje bikwiye nibo zarusha n'izari zinakenewe kuko naho zijyayo nta kintu nyakuri kiza tubabadukurirayo
urakoze cyane Oscar kaduha karyo pasikeze iminani nawe ubona gute François wavuga ati abakoloni baratubeshe baraducanishamwo ariko Oscar akavuga ati niyo hamya yuko vyukuri abakoloni bafise mu ruhara akavuga ati ico wewe kuri we abona ati nukubwizanya ukuri wowe ubibona gute
mbere yuko nishura Oscar na François murantunga ndagaruka ku muntu ntari byishure Emmanuel Manuel yatanguye adutwenga atwenga abantu bagiye arusha ndamutahura kandi nibaza yuko abarundi twese twagombye kwitwenga kuko tujayo twese turi abantu bakuze tukajayo twese twumva ko tugiye kuganira kugira ngo tuveyo ntacu dushitse ko duhurije ko twovuga tuti iki twagihurije ko twacanditse twasinye Emmanuel Tiarezo uradutwenze kandi natwe ubwacu twagombye kwigaya no kwitwenga kuko Burundi no bwacu twese urumva twagombye gutaha tuvuga tuti twatahanye ikintu ikiniki hama ikindi kintu Emmanuel yavuze yabashije ati abategetsi bagiye bari bavyibushe canke bagize impact ya embargo yarabonetse kuri bo nagomba ndamubwire yuko ni nayo mpamvu je mpora mpaguruka nkavuga ntajya mu migambwe kuko abanyagihugu bo hasi hasi jewe nibo mba ndaba ineza yabo abantu bari muri politike ambarwo ntibafata cyane nk'abanyagihugu bari hasi kuko bari muri politike bafise uburyo abanyagihugu bo hasi badafise urumva rero hamwe yabazaga namba abategetsi barabyibushe cyangwa batarabyibushe zinavuga yuko abategetsi bo hejuru ntibaba afekte cyane na ambarwo niyo mpamvu abanyagihugu twese twagombye aba abapolitisiye bacu twabwira tuti nimwicarane mugire ku cyo mushitse ko kandi icyo kintu n'abakenyezi umugwi w'abakenyezi twaragikoze twasabye ko abapolitisiye bagira icyo bashika ko hama dusaba abanyama les étrangers aussi bafatiye embargo igihugu tubasaba yuko iyo embargo bayikuraho kuko umunyagihugu wo hasi umukenyezi umwana nibo baba affecté niyo embargo hamangarutse ku kibazo cya France yavuze yuko ibiganiro sizabarundi ahubwo nizabarundi n'abakoloni baduteranije sindabyemera kubera iki kuko abarundi ntiturabana abarundi twarize bamwe turimo turagira amadoktora abandi bafite amametrize abandi bafite amabakaloriya n'abadafise ayo madiplome bashise ubundi bumenyi baronse bivuye mu buryo butandukanye sinyumvira ukuntu ababirigi ubwabo mu gihugu cy'iwabo bari divise hagati y'abawalo n'abaflama byarabananiye kugira ngo bashire hamwe sinumva ukuntu twebwe abarundi dushobora gufata ababirigi nka example kugira ngo bajye baza kutuja mu matwi batwizeza ibitangaza batubwira yuko bazadufasha kuduha ubutegetsi cyangwa kuduha ibini hama nk'abantu bakuze tukemera gushukwa ivyo je sindabyemera nahaca abarundi kuganira ntabwo araha abarundi kuganira n'ababirigi naha abarundi kurabana mu maso bwacu tukaganira dushaka iki naho nyine niho nshika ku kibazo cha Oscari aho yavuze yuko bikenewe kutuvugishanya ukuri. Jewe naratangaye kubona ukuntu mora ndaba evolution ya mapoint tuganirako. Mu mapoint dushitseho urumva harabazanye amapoint yo kuvuga yuko wa mugwi sever ugomba gusenyuka. Jewe sumye iyo point navuze nti attends, dukeneye kubwizanya ukuri, uwo mugwi nawo ushinzwe kugira ngo ushire amapreuve hamwe yakahise kacu kugira ngo tuzabwizanye ukuri, tuvuze tuti ibi nibyo zabaye muri kahise, ni gute dushobora kwiga ku maherere yakozwe muri kahise kugira ngo ubu no muri kazoza tuzakore byiza bitandukanye n'ibyo twakoze muri kahise. Urumva rero uko kutavugishanya ukuri bituma duhura dufise amapoint tuganira, hama twaheza ibiganiro nk'uko Oscar yavuze, tukagenda tukazana ayo andi mapoint, twasubira kongera guhura tukazana ayo andi mapoint atari mu byo twari twaravuze mbere. Urumva rero hageze ko turabana mu maso, Uburundi ni ubwa twese, Uburundi si ubw'ubwoko bunaka, Uburundi si ubw'umugambwe bunaka, Uburundi ni ubw'imigambwe yose, ni ubw'abarundi n'abarundikazi bose, nitubwizanye ukuri
nko kuri icyo kintu.
Tuzasubira Arusha muri 2017, tuzasubira Arusha muri 2018, tuzasubira Arusha 2019, n'amakungu aradutwenga. Jewe ngiye Arusha mora mbwira abatanzaniya nkababwira nti ndashimira Imana kubw'abatanzaniya kuko twaronse ababanyi beza, iyo tutagira ababanyi beza n'ibyo biganiro ntitwari kugera aho tubigirira. Mugabo nubwo dusaba ababanyi beza tugomba kwikubita agashi tukavuga tuti mbega ntitugira n'isoni zo kumva yuko bitunanira ko twicara ngo tuganire tukama twagiye mu gihugu kibanye kugira ngo tuganire.
Kuri cyo wari wavuze cyerekeye CVR umugwi ujeje kumvikanisha kunywanisha Abarundi cyagutangaje kubona bamwe bavuga yuko wofutwa kutugerageje kubabariza bobo bo babona yuko wofutwa kubera iki.
Niba afite amapoint ingene twakora kwari ukuvuga icyiyumviro muri phrase imwe cyangwa zibiri, nta place yari ihari yo kudevelopa kugira ngo abandi mutari muri group imwe batahure impamvu mwavuze poyinaka. Jewe nari kunezerwa nuko nari kumenya nari kwegera abantu basabye icyo kintu kugira ngo ndababaze nti none mwumva ko umuvi ushinzwe kuraba kahise kugira ngo turabe ibibi byakozwe tubikosore ntituze tubisubire, mukumva ko uwo mubi ugomba kugarwa, none tuzakora neza muri kazoza gute tutamenye ikibi twakoze ngo kije hanze, kubera ikibi nuko ikibi ugihishiriye uburimo urapermeta yuko kizosubira, mugabe ikibi ugishize ahabona. Twese twarakosheje, twese twakoze amabi, reka rero twicare hamwe turabe ukuntu tubikosora. Urumva rero kubwanje bo barabizi igituma basabye ko severe ivomoka, mugabo kubwanje sinigeze narabitahura, kandi ni po yafete kimashoke kuko sinatahuye ingene umurunda hari hose n'uwo ari we wese ashobora kwiyumvira yuko twafuta severe kandi ariyo duteze amaso kugira ngo tuzamenye ukuntu twakwikosora muri kazoza.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni cya kiganiro mukunda muri sanga kiba muri munsi saa kumi kugeza saa kumi n'imwe mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio indwi i Washington DC. Tumira mate turagaruka, murakoze.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi ry'Amerika isamirana n'iri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ku munsi wa kane tuganira n'amashyirahamwe n'abatumire batandukanye ku bibazo by'igihugu n'ubuzima bwa misi yose. No munsi twongeye kwiheza ibiganiro byahuje Abarundi kiringo cy'imisi 10 irenga muri uku kwezi kwa 12 aho atamasezerano cyangwa atagwandiko ntabanduka gwavuye muri ivyo biganiro. Twatumiye umwe mu barundikazi baba muri Canada akabakurikiranira hafi politike y'igihugu, ni n'umwanditsi yanditse igitabo cyitwa Femme en Politique au Burundi. Iyi niho yarari iyarusha aratubwira uko byagenze, uko abona ibintu byagiye biragenda mu biganiro byahuje Abarundi n'ico kogwa kugira igihugu cy'u Burundi cyogorore. Turabandanya kandi no kwakira abanyonyi biradijwe rya Amerika bariko barabaza ibazo bashikiriza ni ivyumviro. Twakire ku murongo uwitwa Pierre Claver. Uratwumva?
Hello?
Oui, Pierre Claver, uratwumva?
Ndabumva.
Duga ku ijambo.
Ndabumva. Zice mbona. Ibiganiro byahuje Abarundi muri Islam.
Yarusha?
Nyatera tume bitagaho. Hello?
Ni yarusha.
Kubera? Kubera? Uyu si bikiye. Na wari karonda kwishyira kwitoza. Uyu Perezida Museveni. Na wari kashaka yuko bahindura ibirwa shingiro. Kugira ngo nawe asiye itoza. Njye nkabaza niyumvira nk'umuntu mutoni. Ese abugisi kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi asiye batambike gutangira guhana. Yeye kile kitu kile kitu ni kudama kuyori kudenda na gata ukadama kwa sababu ndiyo lakini na gata na mwenye nuna ya kwa jita hakuruendi bige dahani
kuriwe kibazo ni chukudahana kibazo gihambaye kivugwa kesho
ni kudahana kuyori yabona yabona agategetsi bo mu karere iyo bafitiye igihugu ikintu batangira gukuraho ni gukuraho amategeko ashobora kuba afata mu gihugu avuye bafitiye igihugu bari kubayataha bakarenga bibona yaraga nka iyo mu Rwanda urabona Diana Rwigara ko aheze muri gereza kandi abikagira ukwiyamamaza kugira ngo yitsinde kuri Kagame. Muri kwisatika yose haba uduherere yaza Uganda bose nta mutekano uhari kuko bose ikibazo muri kwisatika ni kimwe ni kuko bishaka kubimeza ku butegetsi ntabwo bashaka kurekura mu yakoze.
Murakoze cyane Pierre Claver. Akaduha karyo Pascazi Minani agira icyo ashikirije. Pascazi, ukudahana ni kimwe mu bintu ubona gihambaye gifise uruhara mu kuta kutumvikana kw'abarundi. Yarusha byaravuzwe ko ico kibazo cyo kudahana.
Ego kudahana ni kibazo cama cagarutse kandi kigaruka kuri kote zose. Icyo kintu bagihuriza ko yuko tugomba kugwanya kudahana. Mugabo sunya amadokima y'imigwi itandukanye kudahana tubibona cyo kimwe. Akarorero nuko nkanje ngomba uge kudahana gutandukanye nuko Pierre Claver avuze yuko guhera mu mwaka w'1993 gushika mu 2015 hariho kudahana. Jewe navuga yuko kudahana kwatanguye mu 1961 kuko dufise Prince Birwa Gasore yagandaguwe muri 1961 gushika ubu abamugandaguye ntibigeze bahanwa. Utunabimenye twese Abarundi tumenye tuti ofisielma versio ihari yigandagurwa rya Rwagasore ni naka yamugandaguye byagenze uko yatumwe nande tubimenye. Hamwe munahanwe tuduze kuri ba Pierre ngenda ndumwe muri 1966 abo muri 1966 abo bose ni abategetsi b'Abarundi bagandaguye ama kwa en plenaire izuba riva guhanwa kudahana byamye ko tuduze ubwicanyi bwo muri 1969 tuduze muri genocide yakorewe abahutu muri 1972 tukaduga ntega marangara 1988 tukaduga 1993 ndadaye n'ubwicanyi bwakurikiye bwisha abahutu bukica abatutsi bukica abatwa tukaduga tukabandanya mu mateka y'u Burundi habayeho kudahana urumva rero je sinavuga ngo kudahana kwatanguye mu 1993 gushika ubuhoya kudahanwa kwatanguye kuva igihe preserirwa Gasore yaganda kugwa mu 1961 kandi ndabishigikiye ifu yuko twicara hamwe tukarabana mu maso tukavuga tuti iki kintu ni gihere umuntu yakoze amakosa pempoto ubwoko arimo pempoto umugambwa arimo agomba guhanwa hama twirinde kuja dufata guseleksiona periode ngo duseleksione periode iyi tuvuge tutabakoze amakosa muri periode niwe wagomba guhanwa hoya u Burundi njibwavutse mu 1993 independence y'u Burundi yatangwe mu 1962 ikuva muri independence gushika ubu iyo pinitira hari je ne nayo mpamvu shigikiye yuko severe ikora akazi kayo kugira ngo uko kudahanwa kuve mu Burundi kandi tuvuze kudahana ntitugaselectione periode twumva yuko twebwe twabaye victime compare y'abandi hama bariyo duhagarariraho kuko tubikoze abandi nabo bazicavuga ati hoyaye nafe twarabaye victime muri periode y'iniye nidutangurire muri 1961 gushika ubu hama amabi yakozwe tuyashira habona nambara abahanwa bazohanwe badahanwe nabo bazasaba ikigongo jewe ndi pour la deuxième option yo gusaba ikigongwe kuko ugiye guhana mu Burundi nibaza yuko abahanwa ni benshi nibaza yuko abakoze amabi muri kahise bagomba gusaba ikigongo tukabwizanya ukuri twavuga twarakosheje amabi yakozwe n'aya n'aya turasabye ikigongwe tugomba a partir de maintenant kurwanya kudahanwa kugira ngo abakoze ikibi cyose baje bahanwa peu importe periode bagikoreye
urakoze cyane katubandanye ku murongo twakire abandi banywa ni biradishwe rya America Jean Claude urahura komeye
muraho muraho
uduhamagaye rero
Jean Claude ni mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Gasana mu karere ka Ngoma
byiza cyane
alo
wi turakumva duga ku ijambo
none njye uko mbibona igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'abaturanyi duhana imbibi n'akarere kacu n'intara yacu none numvaga nka biriya biganiro bari bagiye Marusha bagombaga kuvayo bemeranywe n'ibindi bihugu nibange amasezerano bari bagiye gusezeranirayo kugira ngo amahoro akomeze atahe mu gihugu cy'u Burundi kuko iyo batemeye amasezerano ubu ni ukuvuga uko baba bayitandukanyije n'ibindi bihugu kandi bagombaga kugira gufatanya n'ibindi bihugu bakubaka amahoro n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ni amahoro nta n'ikibazo kirimo nabo numvaga ariko byagenda rero nimba batumiwe n'ibindi bihugu kuri abagahuri arusha ngo bakore imishyikirano bagombaga kwemera nyine umushyikirano nabo kugira ngo tumaze duhahirane kandi yakenye gisubire mu bindi bihugu nta kibazo kibayemo
kuri icyo kibazo nyine Jean Claude kubona barashoboye kwemera no kwicarana ngo baganira coco co bari ikintu cyiza canke nta gaciro gihe
ndabashimira ko baranagiye bakicara bakaganira ariko bagombaga no gusinya ari amasezerano nyine bakemera kujya mu bindi bihugu mu buryo bumwe kuko n'ubundi gicyatumye bajyayo kandi natume babyiyumvisha bagasinya ubwo rero kujyayo ntibasinye nabyo ni ikibazo gikomeye ku Burundi kandi n'ibibazo ubwo ni ukuvuga ibibazo biriyo turabyumva nkatwe abaturanyi tubyumva ko nta mahoro bafite bahora bagira ariko buriya bagenda bagasinya ari amasezerano byari buve byiza cyane amahoro yari ngo nyira akagaruka mu gihugu cy'u Burundi nako tukomeza tugahahirana nta kibazo niyo mvuze ngo ugiyeyo ukajyayo utikandagira udatinya uvuga ngo ngiye mu gihugu cyo twese dukorana neza nta kibazo cyakingiye mu muryango wacu
urakoze cyane Jean Claude
reka duhe nanone ikindi kibazo rero kuvuga mu Burundi bagomba no gushyira itegeko bakajya bahana abafite ibyaha niyo mpamvu amahoro atagomba kugaruka vuba ntabwo bajya bahana abantu bafite ibyaha nimba umuntu afite icyaha bamuhane yumva icyaha bamuhane naho se azakora icyaha nimamuhane nguri kumva rero niyo mpamvu mburi rwose nta mahoro agomba kuhagara kubwo nabwira bwo mwanditse mwatumiye na nishimye cyane ko mwamutumiye ari gusobanura neza rwose kiganiro nawe abyumve ko bagomba gushyira itegeko ryo guhana yego iyo yavuze ko ari bahanye ari benshi bahana ariko bagomba kubishyiraho wenda ababara barabikoze bakaba baretse ko bagafatiraho iryo tegeko itari kirigiriyeho bakajya bahana kugira ngo uwukoze icyaha yumve ko agomba guhanwa n'undi mugenzi we watekereza icyo cyaha nazongi ntazagikore.
Urakoze cyane Jean Claude.
Kandi
ego Jean Claude
kandi kimwe
ego cyanyuma duha kadiyo n'undi gasaba ku murongo
icyanyuma nagabwira ngo mwanditse mba n'umuvugizi yanagera yo muri ambasade y'u Burundi ahagomba gutana na ambasade yabo rwose pe bakagenda bagasinya ari amasezerano kugira igihugu cyabo nacyo kimenywe kandi cyumvishwe ko ari icy'amahoro.
Subiramo cyo kibazo icyo kintu cyanyu muvuze sinategereye neza uti uwa ambasade yihe subiramo
navuze ngo uwo mutumirwa wacu mwazanye kuri radiyo ya Amerika ago nari mutumye ngo azagende nimba afite ubushobozi bwahagera kuri ambasade akavuga ko bagomba ayo masezerano kuyasinya nabo igihugu cyabo kikajya mu bihugu by'amahoro ikizahora mu gihugu cy'intambara gusa kumva ngo abandi bari gupfa iki twajya tujya tutikandagira dusabana tugaherana byose tuba tunaturiye imipaka ya hano iburasirazuba rwose duhana imbibi ibintu by'intambara mu bundi bwose iveho banze gusinya ejo bundi biratubabaza nk'igihugu cy'u Rwanda bagomba gusinya nabo bakinjira mu muryango w'amahoro.
Urakoze cyane Jean Claude. Reka duha akaryo umunywanyi wa nyuma Gasongo. Urakoze kwihangana ku murongo. Ikibazo cyawe ni cyumviye
ndagize mwiriwe
mwiriwe neza
nyeshya mutsa umutumire
amahoro
ndamije mwaka mishyashya na mwiriwe ikirago mwaka mwiriwe kubirabye abanyepolitike bacu
ariko mbere yo kuvuga Gasongo sinzi ikintu kiri kuri telefone yawe tutakumva neza egera telefone twumve neza uduzijwe kandi ego
ari
waba uri kuri haut-parleur
ego
yikure ko uvuge neza
ubwo
duga ku ijambo mu masegonda make
nimba jina cyakubwa ibyerekeye bijya biganiro byabereye yarisa ifata tatabuye ni ndi gakora mu bantu na mama nisa kuri ya dinuka ni ya kinama hera basaza nakare rege mba n'umuntu ate atavuga ati ijya rere dusiye no ije dusiye cyane yemwe ibintu byose ndi biri byo gahita he nisanzwe niko ndabibona cyo ndabibona je mbona yuko bikiye gatapura no kuri bwo mu gihe cyacu nibyo ara bari no bimeshi wali yisi kandi nimu rana nimu
akanya kariko katubana gake Gasongo. Wakoze cyane kandi telefone yawe rigoranye gato. Kaduha karyo Pascal Minani ya kwishure yongere yishure n'ikibazo cha Jean Claude bavuga ko nk'ababanyi baba bajwe cyane ko natama amasezerano yafunditswe. Tusozera ikiganiro Pascal Minani turagushimiye cyane gose ko nafashe kano kanya ko kuganira natwe nk'umurundi aba mu mahanga uko abona ikibazo c'i Burundi. Usozera ikiganiro wishura nibazo byabo. Urakoze cyane.
Ego namwe mwakoze kuntumira kwishura Jean Claude avuga yuko abarundi twagombye kuganira no gusinya na agenda bishigikiye nidushikaho namba bizoshoboka ko dusubira Arusha tuzoganire ganire ibyo tudahurizaho turondere icyo mu Gifaransa bita injuste milieu turondere icyo duhurije ko hama tugerageze kudahagararira yuko jewe kintakironse sinsinya n'undi naje ntakironse sinsinya ho yatwiyumvire ineza rusange y'u Burundi n'abarundi n'abarundi kazi hama dusinye nkuko Jean Claude yavuze umutekano ugaruke mu Burundi abarundi basabane n'ibihugu bibanyi twongere tube nk'igihugu cy'abantu bisoneye cy'abantu bafite abarundi basakaraga k'abarundi tubeho mu mutekano no mu mahoro ibyo kwama twagiye hanze kuganira bihere kuko burya tunabikora tuba turimo turimaramaza mu karere tuba turimo turimaramaza no mu bindi bihugu byumva yuko abarundi buri gihe baba bagiye hanze kuganira icyo kintu gihere.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Pascazi Minani cyari kiganiro muri isanga mari kumwe na Oriane Tangishaka kanya katubanye gato ariko turabashimiye mwese umunsi mwiza.